Hii mumva ni Radio Ijwi ya Amerika. Ndara mkije nchuti wa kunze muteza matukiga nyozira jiju gya Amerika risamira ni Washington DC mukirundi no mukinyagwanda nongera ndaba hikaze mukiganiro iwanyu muntara ikiganiro iwanyu muntara curo munsi kiremeshere je muri studio ya 18 kirongwe na Joe Diane nahase
nta kintu baruha ngo baradurabira ati bajya abantu bariko barahwera harimo nabakuze kwegwa aho twirukiye turageze kuruhuka twe tukuye bo dufashiriza hanyene
uyu numwe mu bageze mu zabukuru baba muri site yabateshejwe zabo muri commune Kabizi mu ntara ya Bujumbura avuga ku buzima bugoye babayemo abenshi muri bo bemeza ko umwanya n'umwanya inzara ibahohosha kuko ngo bamara na kabiri batafunguye muraza kuvyumva hanze hato muri kino kiganiro. Ariko imbere y'idonido iyo nkuru nce ku masonga n'izindi ndabafitiye mbanze ndabwire muri make ko perezida Salva Kiir wa Sudani umanuko yarayakomboye mu mabanga bacamanza barenga 10 bari bakoze geregere mu kwezi kwa gatanu basaba karusho mu gahembo hamwe n'ibindi bari bakeneye mu kurangura akazi kabo ka misi yose. Michael Makeu mushikiranganje ajeje gutumatumana kwa makuru muri Sudani yumanuko yatangaje ko atansiguro atanga kwijanye n'ikombogwa rya bacamanza mu gihe leta iri kwiritegurira gutunganya ibiganiro bizohuza abanyagihugu kugira ngo yishure ku bibazo byabo. Amashengero y'abakopte n'aba Yobo kebidini wa katolika mugihugu cha Misiri ya hagaritse vyagategekanywe ibikorwa byose bikorerwa hanze muri uku kwezi kw'indwi bivuye ku mutekano winubwa kushobora guhungabana umwanya n'umwanya kubera ivyo ingendo zose n'amanama vyari vyatunganijwe n'amashengero uco kime n'ibikorwa vy'urwaruka n'ibindi vyaciye bibabira hagarikwa na vyinshi vyashikirijwe n'abarongozi b'ishengero kubaye mashengero kubijanye n'uwatanze itegeko ryo guhagarika ivyo bikorwa canke uburyo umutekano ushobora guhungabana. Mugihe bivugwa ko umuhari wa leta ya Kiisilamu bandanya gutakaza uturere mu gihugu mu bihugu vya Iraq na Siria, abasirikare ba Amerika bari kumwe n'aba Afghanistan bamenyesha ko babandanya kugwiza ibitero kuri abo barwanyi mu ntara ya Nangarh iri mu buseruko bwa Afghanistan. Abasirikare ba Amerika bafatikanije n'aba Afghanistan bakaba bamaze iminsi bakora ibitero vy'indege n'ivyo ku butaka ku barwanyi b'umuhari wa leta ya Kiisilamu. Mwamenya ko abarwanyi bamaze imyaka ishika kuri ibiri bagwanira muri ako karere. Adijugi Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumvigana vyacu muciye ku rugaga rwa internet ya Chariyo Wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com no ku rugaga rwa Facebook address yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze mu kiganiro wanyu mu ntara narinda biceye ku masonga mukanya. Abasaza bo muri site yabateshejwe zawe muri commune Kabizi mu ntara ya Bujumbura basaba gushigikirwa mu buryo bw'umwihariko. Ni mu gihe abatari bake muri abo basaza bavuga ko bashobora kumara iminsi ibiri atacu bashize ku munwa. Ibyinshi kuri ino nkuru turabibaza umunyamakuru wacu Diane Ndonse yanyarukiye muri iyo site.
Abasaza bari hagati y'imyaka 70 n'irenga bo muri site ya Kabizi muri commune Kabizi nyene basaba leta kubashigikira. Ibyo babisaba bafatiye ko ataco bagishoboye kwimarira. Inkurikizi ni kubura ibyankenerwa mu kubaho k'umuntu, ahanini ibifungurwa n'ibyambagwa. Uyu mutama Ndikumana Martino avuga ko afise hafi imyaka 80 atuyagira uko ubusaza bwamumugaje. Aha navuga ko inzara ishobora kuba inkwezi y'ufugwiwe.
Nirirwa ngaha naramugaye uwo mwaka ni 11. Ndi kimugata cyo nihereza. ubukene nabwo bukava inyuma yo ndagowe babyeyi yo nimugerageze mugarukira batama n'abatama kazi amavi yarafatanye amibikuru umubiri wose aha nsigaye ndumupfu ariko sindapfa yezera canshiza hakwisi mugabe inzara iragiye kundwara n'abana banje
abana bantu bashobora kwironderera
yo umwana mu wa kabiri uwundi ari mu wa gatatu uwumva barondera ikiga mu vyeyi
nabuzukuru
oya n'abana biwanje
abavyaye ushaje
erega sije mbyara havyara imana
muri rusangi abanyagihugu bo muri site nka bose bace bava muri komine nyene ya Kabezi bahunze intambara yo mu 1993 abitwa ko bahunze bava kure bavuye mu makomine ahantu rubibe na Kabezi ivyo vyatumye abatari bake barashoboye gukurikirana amatongo yabo hakiri kare batarayanyagwa ariko abageze mu zabukuru bavuga ko atayo bagifise kubwo ubushobozi buke bwo kuyakurikirana eka n'abayafise bavuga ko bayagurishije byongeye n'abari kubafasha kuyakurikirana ko intambara yabahitanye aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika
leta irakwiye kumfasha kuko nagowe yemwe nkamererwa nabi nkatwagutwanje nkamererwa kandi nkafakarira ngaha n'umwana wanjye nari mfise w'umuhungu w'imfura yitwa Sinzoutuma uyo mwana wanjye bamutsinze hariya kumutabira none kuva n'ubu ndahanyana ntahandi ndo ndwa leta nyene izombona izomfasha mu magogwa ibona ngo
ibaje wengiza uhorana mugaye ugite n'ubundi reka ndakarye ndagatemba iyo utakije kukarima kaba kabaye
kandi abantu bakuze mu rasonza cyane
rwose usigaye umeze nk'umwana leta yari ikwiye kuturabira ikigo yoshobora kugira ngo kidufashe kuko turamerewe nabi rwose ni imana gusa yo mu ijyu ishobora gutunga abayo
urongoye komine ya Kabezi ndashimiye Renirida avuga ko iyo habonetse ifashanyo itigenewe bantaho nikora gutyo abo basaza bagashigwa muri uwo mugwi
iyo hagize abagira neza baza gufasha abantu bafata cyo kimwe n'abandi kuko no ku yindi mitumba no ku mitumba usanga ariho abantu bageze mu zabukuru bakeneye gufashwa muri icyo gihe turonse umugira neza dufasha kubafasha turafashiriza hamwe bose tubashize hamwe tutagira ngo ni site cyangwa si site ko bose n'abanyakabezi damwe tworo nkumugira neza yitaho abasaza byo dufasha cyane
ariko rero uko gufashwa mu kivunga gutuma bamwe muri aba basaza badashikirwa uyu mutama Kamotsi Fideli avuga ko yatanguye guhunga mu mwaka w'1972 avuga ko ataco bagifashwa
nta kintu baruhangu baradurabira ati bajya abantu bariko barahwera harimo nabakuze mbega leta niki leta ko yaturaba none ubu leta itaturaba no kuvuga iki twebwe aho twirukiye turageze kuruhuka twe tukuye bo dufashiriza hanyene
urongoye ikigo cishinze gukurikirana no guherekeza abageze mu zabukuru hamwe n'impfuvyi Faspao mu mfunyafunyo avuga ko abo basaza bateshejwe izabo bakwiye kwitabwaho mu buryo bw'umwihariko Isirahenda Cyrilo Fresh asanzwe yanonosoye ibijyanye n'amategeko yibutsa ko nibwirizwa shingiro ritegekanya gushigikira abageze mu zabukuru muri rusangi
nibwirizwa shingiro mu ngingo yayo ya 66 iravuga yuko umurundi wese ategerezwa gushigikira no guherekeza na cyane cyane mu guha ibirezo umuvyeyi rugeze mu zabukuru igihe abikeneye mu bigo byatesejwe zabo nyine aho ari n'ukuri urumva si wabo ni mukangara tete aho rero atezo kurunda abantu babafashiriza aho nyene muri ivyo bigo naho baba bari mu makambi kugira ngo kagateka ku muntu kameho kagumeho ntihebure
tumenyeshe ko atagitigira kanuni c'abasaza bo muri site Kabezi kizwi nabo mu ntwaro baharugwa hamwe n'abandi baba muri iyo site bagera ku 454 tukibutsa kandi ko leta isanzwe ifise umugambi wo kugarama site y'abatashejwe izabo ari mu gihugu cyose mu ntara ya Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze Diane Ndonse tuve ngaho i Bujumbura dukubitire gato muri komini ya Matana y'intara ya Bururi ivugwamo akageso ko gushurashuza abana babigeme kabaye ndanse abagera kuri 20 baramaze gucurashuza mu kiringo cingwi zibiri gusa umunyamakuru wacu Alain Yves Irankunda yarishikiyeyo aronka ivyemezo vyo nkuru
Mukiringo chindwe zibiri gusa abana babigeme bagera kuri mirongo ibiri bafise imyaka iri hagati ya 15 na 17 nibo bamaze kumenyekana ko bashurashujwe ku nguvu imitumba ibangamiwe kuruti yindi akaba ari bihanga gitanga kinyinya hamwe na matana bamwe mu bavyeyi bo kuri iyo mitumba baganiriye n'ijwi rya Amerika baratubwira uko vyifashe
kunda vyakira urabona nkubu ntwari yakunkwari ya nkumwe zindi ntara barafata bakubwa ku nguvu nkabije umutekano bakabafata ariko ntagira ico babagira bakabarekora bakagenda ariko difise ubwo bayuko no ngaha iwacu bizahovura bishika atacho bakoze kubera nabo bafashe batabahana kandi baba batwononeye abana bakamerwa na ndivuza yuko ubwo butungane go haba kuruta uko ahandi byifashe
jewe uko mbona byifashe nk'abahungu bashyashyereza abakobwa nk'uko ubutungane bwo bahana kugira ngo no hanyuma ntibaze banabisubira ubu ni umwitwarari komunini dufise kuko nk'abakobwa bacu ubutungane budufashije twaryoherwa cyane kuko twasanga abana bacu barese gutwara inda z'ishusha ari nayo mpamvu abantu bacagura mu gihugu gace sangane amafaye mwarateye
muri kino gihe rero bamwe muri abo bavyeyi bigatuma batorohereza abana babo ngo bidegenze mu gutemberana hamwe n'urunganwe uyati tubitegwa nuko ico caha kiriko kiragwirirana gusumba uko vyahoze
cyo mwana wanje agiye nko nkana gatembera numva mfise ubwoba bwinshi cyane mwana wanje twaye ndakira umuto nk'utugo byumva mu ndi burere tumenyereye tubyumva handi aha byashitseho biyaduteye ibibazo nuko bo dufasha cyane akaduha nk'inyigisho kugira tubigwanye
none mbega abajejwe intwaro muri komine Matana bavuga iki kuri ico kibazo Jean Bosco niyo ngabo n'umuhanuzi wa mustaneri wa komine Matana mu bijanye n'iterambere
ako kageso natwe turamaze iminsi tukabona amakomite y'umutekano turagerageza tugakorana twaraba intumbero twofata kanababwira yuko kuko hari ibintu rimwe na rimwe usanga abantu bagira bati reka ibintu turabimene tuzyumvikana duce tubiheza tuvyihereze ariko tukababwira yuko abo bantu ari abo gushengezwa kuko ari icaha kibi kutukitosasigwa indava mu ikomine inguvu za mbere dufise nabo banyagihugu nyene umwe wese ahaherereye afate ingingo mu kwigisha abana babo bogerageza bakagarukana ya ndero yo kuziko umwana amenya yuko hari amasaha yo gutahira ko agataha kare kugira ngo ico kibazo bikunde kive mu ntuzenya komine yacu
mu mashira hamwe aharanira gateka k'ibibondo basaba ko hoba ho uburyo bwihuta bushobora gufasha abaganga ba hano mu Burundi kumenya ko umwana w'umwigeme aba yashurashujwe aha Jacques Shimirimana arongoye urunani Fenadebe ku rwego rw'igihugu akavuga ati
biribonekeza yuko muri iyi minsi yongeso yabaye ndanse hari ibice bibangamiwe gusomba ibindi aha twovuga nk'ico gice ca Matana twovuga nk'ibice vya Ruyigi ibice vya Bubanza ibice vy'imbo cibitoki Bujumbura Meri Bujumbura Rira iyo vyukuri habonetse uwitu ura ubutungane bo bikoreko cyane bimwe twamye twipfuza kuva kera byo kuzana ubuhinga bwa ADN byarashitse mu Burundi biracyakoreshwa ku bitaro bimwe gusa bitaro Kira Hospital birazimvye amafaranga hafi amadolari 800 ni hafi muri yo niwa amafaranga y'amarundi tugasaba ubushikiranganje bw'amagara y'abantu gukwiza ubwo buhinga mu bice bitandukanye igihe ubwo buhinga buzoba bugwiriye ubutungane bugafatira ku ma teste ADN kugira ngo buce imanza buhashe abantu bashurashuza abana babigeme ico kibazo turizera neza ko kizogabanuka
ibintu biruko mu gihe abakorewe ibyaha nk'ivyo batama boroherwa kunyarukira kwa muganga kugira ngo ntibasame imbanyi batifuje cyane ngo bakingigwe ingwara zifatira mu bihimba by'irondoka imvo nyamukuru nuko bavyeyi bagira agasoni ko kubishira habona hamwe nuko muri ubwo burere ga komine Matana atabigo bikwiye bishobora gufasha abashikiwe nako karanda nkuko amakuru dukurayo avyemeza mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves irankunda ijwi rya Amerika
intara ya Karusi nayo mu gatondo kuno wa gatanu yazindutse iraberamwo umukwabo wo kwegeranya abana bo mu ibarabara inkuru dukesha umunyamakuru wacu Fidèle d'Antoine Sabimana turi kumwe no ku murongo wa telefone Fidèle niriwe
Adiane.
Abo bana bafashwe bangana gute bakaba begeranijwe kubereke
abo bana bafashwe abashoboye kwegeranywa ni 14 bose bava makumi natandukanye yo ngaha muri iyi ntara ya Karusi kuko abandi sinzi ingene bamenya ayo makuru baca barashwiragira mu mashamba ari hirya no hino y'igisagara cya Karusi ubu rero bakaba basabwe yuko bo kwitegura gusubira ku mihani wabo iyo baje bava kugira ngo ntibabe mu gisagara atamurimo ugaragara bafise bariko barahakora
hari ico bariko barica mu iryo barabara niko ikico gikorwa cabaye
abajeje intwaro bavuga yuko abana iyo bari ko baratembera mu mabarabara ari ubu bavamo inkozi z'ikibi zitandukanye abandi bakavamo abanywa ibiyayura mutwe bishobora kubatuma bakora ubukozi bw'ikibi nyene butandukanye kuko ntibaba bafise aho babaye hazwi n'amategeko kandi no mu ijoro usanga bari ko baratembera hirya no hino ku buryo bamwe bavugwa yuko bari mu bashobora kuba bonona nk'imiduga ibiri ku mabarabara ivyo rero bakavuga yuko ari umugambi wa leta kugira ngo babatuze mu bisagara
hari umugambi leta ifitiye abo bana narijya bamwe muri bo batagira aho baje mu ibarabara kukura aho baba
abo bana leta abaserukira leta abaserukira intwaro bavuga yuko ikigiye gukogwa ari uko bamenyereza kuba mu miryango hanyuma bakabafashiriza mu miryango bakamenyera kubaho bibeshejeho bafashijwe n'imiryango kuko bo bemeza yuko ibarabara ridashobora kurera umuntu azogirira akamara igihugu
urakoze cyane gose Fidel d'Antoine kuri iyo nkuru ubandanye uyitohoza turaza kongera tugukenere makuru yacu hanyuma
murakoze
Inkuru imwe ivugwa mu gisata c'impunzi impunzi z'abarundi zirenga 2,800 zo mu kambi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania baramaze kwiyandikisha ngo batahuke mu gihugu cabo c'u Burundi abarongoye bavuga ko babitumwe ahanini n'inzara kuko ivyo bahora bahabwa vyagabanijwe naho biruko hari n'abandi bavuga ko hataragera ko bahunguka bakavuga ko ico bahunze kitarahera umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru niwe tubaza ino nkuru
Amakuru ava mikambi impunzi Induta muri Tanzania avuga ko abambere batanguye kwiyandikisha kugira batahe mu gihugu c'amavukiro haraheza amezi atatu kimwe mu bituma zimwe muri izo mpunzi z'abarundi zishaka gutaha nkuko bamwe mu barongo y'abandi mu mpunzi babivuga n'inzara kuko ifungurwa zagabanijwe iruhande y'inzara bavuga kandi ko hari na bamwe mu mpunzi bahimiriza abandi bagenzi babo gutahuka
ikibazo cyo gushaka kwiyandikisha batahe cyatanguye iryo hagabanijwe imfungurwa bakazigaburamo kabiri abanyagihugu baciye biyumvamo nabi ubuhungiro barabona ko ubuzima bubaheranye bacabishyiramo gutaha ariko imbere yaho harabaye niho rero haca haboneka abantu batanga inyigisho bagahunga baza gusigura izindi mpunzi zisanzwe ziri no ko mu Burundi basizara amahoro inyigisho zo gutangura guhunguka baca batangwa kuzitanga niho rero hagamunewe imfungurwa bivanye n'abo bantu bahunze baje gutanga inyigisho abanyagihugu bace biyumvamo yuko botaha bivanye n'uko bavuye ko ari amahoro kandi ko bakabona ko n'ubuzima bubugiye kubagora cyane kubera imfungurwa zisanzwe zitangwa
gushika mu mpera zindi biheze ibiharuro byerekana ko abari bamaze kwiyandikisha ngo batahuke bari 2,800 igitegere gishobora kuba kimaze kwiyongera kurusha
bo mu nama yagirishijwe n'usari nkambi mukuru wa makazi ari kumwe na koordinateri w'impunzi muri Kigoma batubwiye yuko amaze kuyandikisha abantu bashika 2,800 awari ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze guhera yo ku wa mbere kugera uyu munsi ntituramenye igitigiri mugabo ugiye ku biro by'userukira inkambi leta asanzwe atwara inkambi uhasanga abantu ari benshi cyane ubu ndazo ziba bishika birarenze cyane byaba bimaze gushika muri 5
ubwo bukene hamwe n'inzara biremezwa n'uyu mukenyezi w'impunzi afite abana babiri yibazinge n'ibiro indwi by'ifu y'ibigori ahejeje guhabwa bizomara iminsi 28 yandikiwe
oya ntabwo zidukuye na gato huko mu minsi 2,800 umuntu umwe yandikiwe kuronka n'akarorero ifu y'ibigori ibiro ndwi n'amagarama 448 ubushaza ibiro 3 n'amagarama 360 ubuyi ikiro kimwe n'amagarama 800 amavuta amagrama amajatana mirongo itandatu n'umunyu amagrama mirongo irindwi oya ntibidushikana munsi mirongo ibiri n'umunani ku munsi umuntu yandikiwe gufungura nk'akarorero ifu y'ibigori cadupima amagrama amajana abiri na mirongo itandatu n'atandatu ubushaza bupima amagrama ijana mirongo ibiri ubuyi bupima amagrama mirongo itanu amavuta apima amagrama mirongo ibiri umunyu upima amagrama atanu dufate nk'abana iyo badafungura neza shaka kugora nyene indwara iterwa no gufungura nabi shaka imwe nyene n'abakuze hari abaca biyahora agasha bagenda nyene kwiba bitumwe n'izifungurwa nke icyo dusaba ni uko ishyirahamwe hase na pamu bakongerereza imfungurwa ni nke cyane kuko gufungura ibiro ndwi by'ibigori ibiro bitatu by'ubushaza n'ikiro kimwe cy'ubuyi biteye agahinda mu minsi mirongo ibiri n'umunani
naho biri uko hari n'izindi mpunzi zimenyesha ko naho zishonje gutaha atarejo kuko bumva bataratekanirwa mu mitima ngo basubire mu Burundi.
Jewe sinshaka gutaha kuko jewe cyo nahunze ntikirahera nahunze umutekano mubi umutekano muke hamwe n'intwaro mbi ibyo rero ntibirahera jewe sinahunze ubukene sinahunze inzara n'ubu ntahana ku nguvaka ntahana yopfuma anyicama bakantwara ikiziga.
Mu mpera z'indwi iheze umushikiranganji w'intoro y'agati mu gihugu ca Tanzania yaragendeye iyo kambi ya Nduta irimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi ijana na mirongo ibiri na bitandatu yarabahumurije ko botekana kandi ko atanumwe azotahanwa ku nguvu gusa yabasabye ko hame hagize uwo kwifuza gutaha kugushaka kwiwe atawe umubere ntambamye ngo amubuze. Mu ntango z'uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi leta y'u Burundi yihaye intumbero k'umwaka uhera imaze gutahukana abarenga ibihumbi mirongo umunani na kimwe ishirahamwe yita y'impunzi naryo HCR riherutse gutangaza ko hari abatari bake bamaze guhunguka. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Ijwi Amerika ni igice cya kabiri cya kino kiganiro iwanyu mu ntara aho tubatahiriza abanyu tukabahuza n'abanyu bari mu makambi canke hagati mu gihugu cy'u Burundi. Akaririmbo ni ko nashize kumuririmbyi w'umunyarwanda kazi Knowless umukunzi wacu wa mbere ari ku murongo n'inkuru nziza. Nkuru nziza mwiriwe. Mwiriwe neza. Akandi kazina kawe nakahega nkuru nziza. Sabwe
Murunziza
pension. Muramaja hega pension.
Jewundi munkambi ya maheba mu gihugu cha Zambia.
Munkambi ya maheba mu gihugu cha Zambia.
Ego.
Mhm. Aho munkambi ya maheba mu gihugu cha Zambia murabarundi mungana gute?
Ko nkuru numvise cyo batayiko kuba dushika igihumbi n'amazina umunani babarenga gatonde.
Aha benshi bahaje ryariga fonsiyan
aha nahashite mu nkambi nahashite mu by'ukuri natanguriye gushika muri kapitali yitwa muri saka mugari ari transite aho yitwa makeni transite.
Aha
haba amezi hafi atanu munyuma baradukura aho tuza mu nkambi ya maheba muga mu nkambi ya maheba naho nyene iminsi ya mbere uhaba uza mushika mu mukeni ka transite naho nyene imbere y'uko uba deploye mu mabarabara aho baguha amatongo n'ibijyanye na akadirema yo kugira ngo babahe
ibikoresho byo kujyana n'uburimo n'ubworozi.
Ndiko ndumva n'udukoko inyuma yawe hariho impunzi zitandukanye nko mu Buganda canke ngaho muri Tanzania nduta bavuga ko afise ibazo bikomeye canke za Malawi aho nka Malawi bavuga ko badashobora gukora nduta nabo bakavuga ko dufungurwa ari duke Uganda nabo bakavuga ko babura ingene babaho neza mwebwe ngaho ibibazo byiharije ku mpunzi z'abarundi mu ikambi ya Maheba Zambia ni nk'ivya hega posiana.
Okay, no mukiri ibaza nk'ibyo bivuze ku mutima bujyanye n'ibyumuntu ari ibaza n'ibyo bitanye leta n'ibyo umuntu asa naho aba ni nko gutangura ubuzima bushyashya nta kintu umuntu aba afite ariko Zambia ifite ubushyamirane bujyana n'ubworozi ubuzima bw'ubworozi bafata icyitwanije na hashe baragerageza ku gufasha bagafasha ibyo bashoboye hama umuntu nawe agasohora amaboko akagerageza gukora yego n'ibyo byagutera gukomeye umuntu atabamenyereye akamenye ataba kumbureye nahora akora hanyuma rero mukagerageza nyine kwiyungunganya gutyo mugakora.
Yego. Nuko rero tubwire abarundi bari ngaho Maheba Zambia ko kino kiganiro ari gwanyu ni kiganiro cahari wa makambi n'abari abari mu makamba atandukanye yahungiyemo abarundi no mu ntara hagati mu gihugu cy'u Burundi muzoze muradushikiriza ivyo muse ku mutima mushaka ko tubavugira kuri radio yacu @gmail.com. Tukureke rero utasha use ku mutima Posiana.
Okay, murakoze nagomba ntashe abarundi bose bari mu gihugu cy'u Burundi naho tugiye bari mu bibazo bidasanzwe bari mu nkambi zo muri Congo, Uganda, Rwanda na Kenya abo bose nabatahije kugira ngo naho iki gihugu kigowe kifite ibibazo bitandukanye ni ibibazo yuko tutacikiho intege kugira yuko impera n'imperuka zose mu gihugu cyacu zishoboka.
Urakoze cyane rwose inkuru nziza Poste ngaho mu ikambi ya Maheba Zambia ugire umunsi mwiza na bagenzi bawe muri kumwe. Turafise kandi Jerome ku murongo. Mwiriwe Jerome.
Mwiriwe neza, mwiriwe neza, murakomeye.
Turaho turashima. Muherereye amajahe namwe?
Jewe ndi Nairobi kwa barabara jayibyanse kwa barabara kitwa Redco.
Kukabarabara ego. Nuko rero Jerome ushaka gutasha bande uno munsi?
Uno munsi nashaka guhera kuri wewe kabisa.
Urakoze cyane rwose.
Ama nkasubira mugenzi wanjye nashindi Bujumbura yitwa Gitari.
Eha.
Agasubira iva. Ava mu Kinama agasubira Platida Victega. Akasubira na Leonidas ya Bibuyengero. Akasubira na Bernina naitwa nini Daniel apa kumutambara.
Bose ukabifuriza iki Jerome?
Nukuri ndabifuriza kuruhanirwa mu gihugu cy'iwacu kabisa na twebwe niyo byasika tuzotaha.
Nawe uri ngaho nk'impunzi Nairobi canke wagiye gupagasa bisanzwe?
Aya ndagupaka cyane cyane kabisa nagiye kumva z'umutekano mu Kenya.
Kumva z'umutekano mu Kenya. Hari nkambi urimo canke wagiye mu mihana itandukanye?
Urumva ari Nairobi ni kuvuga ufite ibyangombwa byo kuba impunzi urabifita ubundi ukagenda mu nkambi utagombye ntugende bivana n'uburyo ushobora kuvuga ati ndashobora kuba ndabayeho natwe nicyo gituma ntaragendayo umugabo impapuro zo kugendayo nizo nsanzwe mfite kubera umuye ndatafise akantu ko kwisubamwo buke buke.
Okay. Urakoze rwose rero Jerome ngaho Nairobi ugira umunsi mwiza na wewe.
Murakoze kunterefona kabisa na manarabye kuri Facebook ko mwandise ikintu nukugira ngo nsebe utu nimero kiwanje.
Ego urakoze rwose kino kiganiro ni gwanyu na wewe impunzi z'abarundi ziri ngaho Kenya haba Nairobi canke makambi yatandukanye muzokwame mutu ryakara mu gihe cyose mwumva hari icyo mushaka ko tubashikira ko mu biyago
kabisa. Murakoze namwe Imana ibahejeje.
Ego akaba ariyo no kuri Jerome duce dusozira kino kiganiro yakoze na nkuru nziza Poste ya Maheba Zambia. Abandi bari mu nkambi nka za Zareka namwebwe ntimuzotangwe kuzamura turunga ikiruti nimero twanyu kugira ngo tuze turabayagisha kuri radio yacu @gmail.com. Diane Nahazwe ni jenariko umwe namwe muri kino kiganiro iwanyu mu ntara. Jumira Ingenieur na Innocent Kimenyi bari muhinga bw'ivyuma. hama tubifurize kuranirwa mu banyu no muzyanyu. When you want, when you want, one more time. When you want, when you want, one more time.